kubwo mu bwigihugu wigenga ujeje gateka kazina muntu umutekano wasubiye guhungabana bikomeye mu gihugu mu kiganiro 67 ni muraba atwara umugwise NIDH haya bamenyesha makuru ibujumbura iruhande yo kubitera ibyatsi yemeje ko abantu basigaye bari mu bwoba budasanzwe batinya ko umwanya wari wo wose bashobora gutegwa amagrenade aho boba bateraniye hose bikozwe n'abantu bataramenyekana asaba inzego z'umutekano kuri kanura
umugwi w'igihugu wigenga ujijwa atakazina muntu uriyamirije wivuye inyuma ibitero by'iterabwoba byagizwe mu gihugu muri iyi minsi bigasasika inganda mu gisagara cya Bujumbura no mu micungararo yaho Haruziba, Kamenge, Charama na Gatumba hamwe n'imitego ku mabarabara ya komine Muganda ekanahandi intumbero yabo si yindi atari ukuburabuza abene gihugu basanzwe bari mu mahoro n'umutekano umugwi w'igihugu CNIDH urasavye ushimitse inzego zicejwe umutekano kongereza uburyo bwo gukingira igihugu n'abene gihugu na cane cane ishire hamwe inguvu n'izindi nzego zo muri aka karere
uwo mugwi wikeka ko abakora ubwo bwicanyi ari abanyepolitike bahunze igihugu yamara uwo mugwi ukavuga kandi ko ashobora kuba harimwo no kwihorahorana kubera ubutungane budakora neza
uhimiriza abanyepolitike canke abo bose baba bafise ibyo baharanira kubikorana ubwitonzi bakirinda uburyo bwose bwo gukoresha igikenye ngo bihave bisubiza inyuma Burundi mu kugarukana injyane mu bene gihugu ni ukuvuga ko biba kwihorahorana ntibirekwe n'amategeko umuntu iyo yakiriwe nabi aricura inzego z'ubutungane zikamutunganiriza ako umuntu agerageza kwihora cyangwa kwihanira wenyine ni ukuvuga ko ubutungane budakoze neza ibintu bikurikira biba bibi ubutungane bushobora kuba ubw'akarorero kugira ngo dushobore kuba mu mahoro twebwe mu gateka kazina muntu dukoze ibyo tujejwe abajejwe umutekano bagakora ibyo bajejwe abajejwe intwaro bagakora ibyo bajejwe turazi yuko n'ibyo byo bwicanyi bizohagarara
umushikirizamanza Kizigenda wa Repubulika aheruka kudo mu rutoki kuri abo banyepolitike umugwi CNIDH wikeka ko bari nyuma y'ibitero vy'amagrenade cane cane mu gisagara ca Bujumbura naho biruko bamwe mu bagirijwe nk'indongozi z'umugambi MSD utavuga rumwe na leta François Nyamoya umunyamabanga mukuru wabo yararihakanye
ivyo vyagirije ntaho bifatiye kandi nta butungane bw'u Burundi bushobora kubona ngo bwagize amatohoza y'ukuri cyo muntu ashobora kwibaza nuko hashobora kuba harimo imvo za politiki zo kurondera abantu batavuga rumwe na leta y'u Burundi abantu bose barazi uko ubutungane bw'u Burundi bukora mbere n'umukuru w'igihugu we nyine yakoroye amoso y'ubwo butungane buteye isoni nta muntu n'umwe rero ashobora kwemera ibintu bivuye mu butungane bene ubwo
Nyamoya cyo kimwe n'abandi batatu barimo Alexis Ndohije atwara umugambi MSD na Marguerite Barankitse atwara kandi yashinze ikigomezo Shalom gifashe imfuzi u Burundi buheruka kubarungikira imitahe mpuzamakungu yo kubafata ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika naryo nyene ririyamiriza ibyo bitero mu itangazo yasohoye Moussa Faki Mahamat atwara komisiyo y'ubumwe bwa Afurika asaba amakungu gufasha kugira ngo abakora ubwo bugizi bwa nabi abategetsi b'u Burundi bafata ko ari iterabwoba bafatwe babihanirwe Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.